Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Igihugu cy'u Burundi kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi bimaze guca mu ngorane nk'intambara eka n'ibindi bibazo byatumye bamwe mu bagize imiryango bahababarira kurusha abandi. Abatari bake bavuga ko nk'abakenyezi mu bihugu bitari bike nk'u Burundi bari basanzwe badafise ukwishira n'ukwizana gukwiye mu gushikiriza ibyiyumviro cyangwa ibibazo byabo. Nyuma y'izo ngorane ntiborohewe na gato mu kugerageza gusubira mu buzima busanzwe cyangwa no mu kwiteza imbere nyuma y'izo ngorane. Umufasoni w'umurundi kazi Georgette Minani amaze imyaka itari mike mu gihugu cy'u Faransa avuga ko umukenyezi ariwe kirumara mu muryango kandi ko akwiye kumenya gushikiriza ibyiyumviro vyiwe kugira ibintu bigende neza mu muryango eka no mu gihugu. Niyo mpamvu we n'abamushigikiye bafise ubuhinga n'ubumenyi mu nzego zijanye n'ukwishira n'ukwizana bahisemo gushinga ishirahamwe rijejwe gufasha abakenyezi mu Burundi gutanga inyigisho zo kwisanzura, kumenya uburenganzira bwabo babicishije mu mwuga w'inkinamico uzokwigishwa n'abahinga bawunonosoye, bakizera ko bizofasha abo bigeme n'abakenyezi kwiteza imbere mu buzima. Iryo shirahamwe rero ryiswe Fable mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira n'umufasoni Georgette Minani n'icegera ciwe Landry Rukinga Mubiri batwiganira ivyerekeye iryo shirahamwe rishasha n'imigambi yayo.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mufasoni Georgette Minani kaze mu kiganiro gihijambo abanywanyi biradi Ijwi rya Amerika.
Murakoze kuduha kakanya kugira dushobore kuganira. Turabahaye mwiriwe.
Nawe Landry Rukinga Mubiri icegera cya mbere cy'umufasoni Georgette muri rishira hamwe Fable urahura komeye kaze mu kiganiro.
Ego murakoze ndabaramukije.
Murakoze cyane. Mufasoni Georgette birumvikana ko mu mice y'Ikirundi eka mu bihugu bitari bike ku isi abakenyezi bakumirwa mu nzego zitari nke, icyumviro cyo gufasha abakenyezi mu Burundi kwiga kwisanzura no kumenya uburenganzira bwabo ubicishije mu nyigisho bakuye mu nkinamico cyakujemo gute, waciyumviriye gute?
Icyo cyumviro taje kivuye ku byagiye birasikira Burundi bwacu. Murazi yuko umurundi kazi ya rose ingorane nyinshi cyane zivuye ku makuru igihugu cyacu cyagiye kiraronka. Eka duca turajya hamwe turicara turavuga tuti none ko umukenyezi ari kirumara akategerezwa ku guhindero ibibondo yibarutse akabirungika ku ishure akaba ariwe afise uruhara runini mu gusananura urugo, mu kubungabunga umuryango wiwe, akaba ari afite uruhara runini mu gutsimbataza umubano mwiza mu babanyi no mu bagenzi. Uruhara rero kirumara umukenyezi wacu mu Burundi yoshobora kuguma afise nuko yozarashikiriza iki ibyiyumviro bigashobora kumufasha mu bihe byose. Ariko rero ibyo byiyumviro ashobora kubironka ari uko afashijwe akaronka inyigisho. Inyigisho nayo ni byo bica mu mico, mico kama y'u Burundi. Hanyuma iyo mico kama nayo tukaba tutibagira yuko hariho nk'abarundi kazi batanga impanuro baciye mu tugenegene nka wa mugwiwa ninde musanzwe muziyo. Hanyuma ujya mugwiwa ninde naho twaciye mu makuba menshi kuba warafashije abarundi n'abarundi kazi kugumana karanga kacu, kugumana umuco karanga w'u Burundi bwacu. Ndasho gituma rero twiyumvire tuti imico kama yaratitutse mugabo umugwi wa ninde wagumye ukina kugira werekane imico myiza kama y'igihugu tuma abarundi n'abarundi kazi bikebuka bakavuga bati rijya bintu bakinye aha ni jewe aha bariko bavuga umwana wanje aha bariko bavuga umugabo wanje bagaheza rero bakikebuka. Iyi association yacu rero izofasha cyane cyane umugwi wa ninde uri mu giheta kugira ngo tuzobafashe baronke inyigisho hanyuma izo nyigisho naho basanzwe bafite icyo bita mu gifaransa talent ubuhinga n'ubumenyi mu gukina imico kama rero twiyumviye tuti turamutse tugize asosiyasiyo hanyuma bajya abagore bane ndi bo mu giheta umuntu akabafasha bakaronka icyo bita mu gifaransa renforcement de capacité
guhabwa ububasha n'ubushobozi
ubasha n'ubushobozi hakaza abantu tukarondera abantu bari butumbura babimenyereye bakabafasha kabigisha hanyuma hajye tugisho bakacaba bagenda bagaca mu ma province yacu ni 17 ubu bakaca bakavaga hi butumbura bakadodoga igitege wacu bagasubira mu kirundo
ntaguciriyemo tugiye mu gusigura ukuntu bizogenda ariko nashaka nsubire ngaruke gato ku kuntu byatanguye mu fasoni Georgette rukinga mubiri banye nk'umwunganira akamaro nk'umuntu amushigikiye wabonye wifatanyije nawe irishira hamwe rizomara ku bakenyezi nabigeme b'abarundi nakahe nk'umuntu yabonye igiciyumviro kuba ari cyumviro ciza wabonye irishira hamwe rizofasha mu buhe buryo
irishira hamwe nk'uko mwabyumvise nk'uko umufasoni Georgette Milana hejeje kubivuga rizofasha mu kongereza ubumenyi mu bakinyi baninde mubiravye neza ninde yagumye ifasha abarundi n'abarundi kazi kugumana imico kama kuko murabibona bagumye bigisha umubano gukundana ukwiteza imbere byose byaca mu gukinwa twebwe rero irishira hamwe dushaka kubashigikira no kubafasha kongereza ubumenyi kugira ngo bashobore gukina neza bo kuko bashicho no kwita talent no kuba afise ubushobozi deja ariko si benshi bavyigiye naco gituma twebwe kuko muturi mu bihugu byo hanze twashoye kwegera abantu babinonosoye abantu babizi bize muri za kaminuza bigisha muri za kaminuza bakinye mu yandi ma cinema cyangwa mu byo twakwita film mu bindi bihugu biteye imbere kugira ngo bafashe umugi wa ninde kongereza ubumenyi no kukina neza kurushirizaho uko bahora bakora.
Ni byiza cyane. Abatwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'ishira hamwe Fable, ishira hamwe rigamije gufasha abigeme n'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi ubijanye no kwisanzura. Mugume ku radio yanyu. Abariko baratwumva iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'umufasoni Georgette Minani n'umushinga ntahe Landry Rukinga mubiri baba mu gihugu cy'u Burundi bamazeyo igihe kitari gito baratanguye shiramwe rishasha ryo gufasha abigeme abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi mu byerekeye gushikiriza ivyumviro vyabo kuko bavuga bati umukenyezi ni kirumara mu muryango kandi ko akwiye kumenya kwigushikiriza ibyiyumviro byiwe. Rero uno munsi bagiye kudusigurira ibyishira hamwe rishasha rigiye gutangura, bagiye gukoresha ubuhinga bwo gutanga inyigisho imyimenyerezo kubijanye n'inkinamico mu buryo bwo gufasha abo bakenyezi nabigeme. Rukinga mubiri canke Madame Georgette, muravuga ko gushikiriza ibyiyumviro ari ikintu abakenyezi batagira canke kenshi badahabwa uburenganzira bwo kugira, mubona ari ibintu bituma badatera imbere canke hari zindi nzitizi baba bafise zo bari nkizihe mu bijanye no kwisanzura?
Murakoze, twatwiyumviriye yuko umukenyezi yashoboye kuronka inyigisho hanyuma gashobora gushikiriza ijambo mu muryango wiwe, mu babanyi biwe no mu bagenzi biwe bitiye mu tugenegene byo bari byiza. Kuko iyo umuntu atanze icyumviro cy'uwagicishije mu gutwenga n'abadatwenze mugabo utugenegene mu cyo bita mu gifaransa expression corporelle biratuma umuraba cyangwa umwumviriza amenya ijambo amushikirike ico rero twe tugomba gushira imbere
nziza cyane mushinga ntahera ukinga mubiri madame Georgette aratanze icyumvire cyuko mu gukina inkinamico abantu barashaka gukura mu inyigisho zikomeye akarorero k'ibintu canke inyifato zigize umuco w'ikirundi mubona abakobwa nabigeme bagenda barata kandi bifisa akamaro kanini cyane mu miryango no ku gihugu byo bari ibinkibihe muri aka kanya bishobora kuba byarana batumye gutangurira ishyirahamwe ryo kuvuga duti gutangurira ishyirahamwe rifasha abakenyezi cyane cyane kugumya umuco n'inkihe mico mubona igenda itituka nk'uko wabivuze
murakoze kumwe ijambo mubiravye neza muri iki gihe si kubera gusa ingorane twagiye turacamwo ariko ni kubera imbonesha kure dufise ukubona imbibe z'ibindi bihugu abantu benshi batugendera n'abandi batembera hirya no hino hari ukuntu ugwaruka gubu turiko turata imico kama ntigwataye mugabo turiko turatakaza ico no kwita imico kama y'ikirundi
nakaranga
murabona ni vyiza kubona dushobora kuronka yindi mico ivuye hanze ni vyiza ariko turafise akaranga k'abarundi turafise imico y'abarundi turafise inyifato y'abarundi ivyo rero kubona turiko turabitakaza twe twiyumvire yuko duciye mu nkino kuko twese abantu bumviriza amaradiyo bumviriza ninde abafise imbonesha kure bakaraba kireko n'abandi bajya bakinye ba ninde murabona ko batuzanira bakagira bakatwigisha neza umuco w'ikirundi inyifato y'ikirundi indero y'ikirundi mu buryo butandukanye
nizihe nk'akarorero kumbure mufasoni Georgette Minani yo kunganira madame Georgette nk'akarorero nk'umukenyezi wewe umukenyezi ubona abakiri bato abakobwa canke n'abapfasoni bariko barata akaroreko bari nk'akahe
novuga yuko nk'aba abapfasoni ni byiza ku gukurikira ibiriko birahindagurika ku isi mu nyifato mu ngendo mugabo nk'umupfasoni nk'akarorero umupfasoni agiye yikwije mu rubanza yambaye imvutano yashajije aberewe araronka icubahiro gikwiye nk'umupfasoni agiye kumbure atikwije cyangwa atambaye cerekana yuko ari nk'umurundi kazi nka cyane cyane nk'akarorero nk'ino mu zaburaya arahusanga nk'abarundi kazi cyane abandi bantu umwe wese aje yambaye ukuntu tuvuga ujya n'uwe wacu ujya n'uwe wacu n'iwacu birahari ni byo rero nk'umugi wa ninde urashobora gukina nk'akarorero ugakina umupfasoni agiye yikwije mu rubanza n'umupfasoni agiye atikwije umupfasoni nagiye yikwije yakigwana urupfasoni umupfasoni agiye atikwije usanga aneguwe ni mugabo biciye mu nkino umuntu acabona ati imvutano irakenewe nuko tuvuze umupfasoni gusa ni nko mu muco y'Uburundi kera bambara imbega abantu b'abagabo imbega usanga umuntu aberewe rwose n'ubu barambara amakostime mugabo imbega basubiye kugarukana karanga ka kera ugasanga mu manza za ruguru umuntu w'umugabo yambaye urubega tuca tubona neza yuko
igifise umuco kandi
imico yacu igifise
agaciro nawe rukinga mubiri Landry nk'umusore urashobora kutubwira kimwe nko mu bintu ubona abakobwa bagenda barata wipfuza ko ari ikintu mu muco w'ikirundi w'Uburundi coguma mu mico ubona ari nk'ikihe kizofasha kumbure mutangiye kugira inkinamico zimwe upfuza yuko mwokwigisha kugira abakenyezi abakobwa bagumana ico kintu mu muco co bari nk'ikihe
murakoze cyane kunyongera ijambo umuntu ariko araraba mu iki gihe urwaruka rw'iki gihe hari ukuntu twataye imico ku byerekeye inyifato mu buryo bwagutse hakaba cyane cyane ibintu by'imvugo, sinzi ko murabibona ugaruka gu ntitugisanira cyane abaturuta no mu mvugo hari abantu bavugira hejuru mu kirumonde rero kirundi ntivyabaho. Hamba ikindi naco sino ivuga murabona hari ukuntu tiko turata ururimi rwacu ariko kirundi uriko je nk'umuntu abahanze uriko araba mu abandi bantu bava mu bindi bihugu murabona cyane ko bo bagumanya karanga kawo sinigwanda ja kure umuntu aravye nk'abanyarwanda abanyafite ukuntu bagumanya ururimi rwabo, ariko twebwe usanga turiko turata ururimi rwacu inyifato zacu z'ikirundi kandi zifise akamaro kuko zifise aho ziva niko karanga kacu twebwe rero
muraraka bifise akamaro kanini nyako nk'ikintu nk'ururimi rutegerezwa kubandanya rukoreshwa bari mu mahanga barabira bagora, ariko nk'abari mu gihugu baba kenshi usanga bakiri bato bashaka kuvuga nk'abantu bo hanze canke usanga bashaka gufata imico yo mu bindi bihugu yo kuvangavanga indimi, ariko mwebwe kuri mwebwe murabona ko ari ikintu gikomeye cyane gitegezwa kubandanya kibungabungwa.
Ni kintu gikomeye cyane kubera ni byiza kumenya indimi zo hanze, ni byiza kumenya indimi njabukamahanga, mugabo ururimi rwacu rw'ikirundi turacarukeneye kugwiga kuvuga neza kuko sinzi ko murabibona unya nabantu rwaruka ruke rwizi kuvuga ijambo neza mu kirundi. Ibintu byo kuvuga amajambo mu manza z'ubu abashinga ntakira twakuze tubona ba papa bacu abasogokuruza bacu bavuga amajambo mu manza ari bavuga amajambo, ariko twebwe unye turibaza bega mu minsi za tuzoba dushobora kuvuga neza amajambo nkuko vyamye mu myaka iheze. Nibyo turi mu bintu dushaka gutsimba taze kugira ngo twigishwe ugwaruka rushasha ugwaruka rw'iki gihe twige kuvuga n'amajambo mu manza, amajambo meza, amajambo afise icyo nakwita urutonde n'urukurikirane.
Iri ni ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muriko mutega amatwi ikiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Dukomeje ikiganiro cacu rero nkuko twabivuze uno munsi turiko turaganira n'ishira hamwe rishasha gitwa Fable mu mfunyapfunyo y'igifaransa, ishira hamwe rigamije gufasha abakenyezi, abapfasoni, abagore mu gihugu cy'u Burundi kuvyerekeye kwishira no kwizana, ariko na cane cane kuvyerekeye kubaha ubushobozi bwo gushikiriza ivyumviro vyabo. Irishira hamwe Fable rero rigashaka kubicisha mu buryo bw'inkinamico mufasoni Minani Georgette kuvyerekeye umugambi mwotubwira muri make uko mwishira hamwe ryanyu muzokoresha umwuga w'inkinamico usanzwe uhari mu gihugu cy'u Burundi mugatanga inyigisho zifise akamaro kanini mu buzima bw'abigeme mu kubaha ububasha n'ubushobozi kumbure bakanabasha kwiteza imbere muri uwo mwuga muzobigenza mute?
Murakoze cyane. Twebwe twiyumviriye yuko twosaba nk'uko dufite umumbarene wacu akaba ari umupfasoni yitwa Marie Bunere, ni umufaransa kazi w'umukomediyene, hanyuma mu Burundi baramuzi cyane kuko yakinge muri ya filime gito Lengo. Ni filme yagizwe n'umuntu azwi mu Burundi yitwa Ngabo Leonce. Hama rero uwo mupfaso niwe Marene w'association yaremeye yuko azoza agafasha kwigisha abo bagore baninde bo mu gihita i Bujumbura. Atwemereye rero aduha inguvu zikomeye rwose zatumye dusha tuvuga tuti uzobaha ubundi bumenyi buzobatuma gukina bakine batanga ijambo ryumvikane mu Burundi, ryumvikane mu karere kacu mu Rwanda no muri no mu gice cya Zaire. Uwo rero Marie Bunere azwi mu Burundi kubera yakine filime Lengo, n'ubwo yarahatinye mwashaka yari ngaho muci mukiri heze yari yaje yatumiwe na Ngabo Leonce, yari yaje atake Marene w'ibyo bari bateguye yaciye ngaho. Hanyuma undi muntu yatwemereye kuza gufasha abagore baninde kubashikiriza ubumenyi n'umuntu yigisha ngaha muri kaminuza University bita la Sorbonne, akaba yigisha theatre, akaba yigisha cinema, akaba ari umunyafrika kuko avuka muri Centrafrique, nawe nyene yaremeye kuzoza adodufasha kuza kwigisha abo basasoni baninde kugira baronke barafite ubumenyi bwinshi mugabo no kugira ngo baronke
kubongereza kugira ngo bashobore kukurushiriza gukina neza
bashobore gutanga mu buryo bunonosoye kwishira no kwizana babitange neza mu majambo meza kinwe neza cyane
birumvikana yuko mufise abahinga bakomakomeye kandi babimaze mu myaka myinshi cyane nk'abamuzi nk'uko mubivuze umupfasoni Marie Bunel Iburaya harazwi cyane arakina nk'inamico zidasanzwe no kuvuga ko mufise nabahinga babinonosoye kandi babizi Rukinga mubiri Landry wogira ico wongeye ko kuvyo mufasoni Georgette Milana vuze kuvyerekeye abahinga mufise n'uburyo muzokoresha kumbure unatubwire intara canke ibisagara mugiye kuzoza muratanga mwizo nyigisho ndumva ko atari abari mwishira hamwe rya ninde bonyene muzokoresha kugira mutanga izo nyigisho mu gihugu c'u Burundi izo nyigisho muzozitanga hagana he mu gihugu c'u Burundi
twari twifujije n'icyumviro cyacu twa twifujije ko twotangura mu giheta kuko mu giheta harazwi ko ariho harabakinyi baninde nibo hose harazwi babuze ninde baca bumva abantu bose baca bumva abakinyi bo mu giheta ama yindi ntara twiyumvira kuzofasha abantu kwiga ubumenyi bwo gukina ni Ibujumbura cyane cyane Ibujumbura kubera niho hari no kwita ibikoresho byotuma biga neza igituma buze ibikoresho niho harimo ama ordinateur harimo no kwita amasare ama projection hari amatara agumaho umwanya munini kurusha mu zindi ntara mwico gihe tuzobafasha kugira ngo bige ukuntu bakina bige ukuntu bandika kuko iyo hari gukina hari no kwandika kuko bijya bintu umuntu akina imbere ya bifo bisaba ko umuntu aba yavyanditse bico bita literature de scénario ico rero kikabatuma ari ubundi bumenyi bundi bazogira ibyo bidoca bibafasha ndetse bajya bakinyi baninde mukana abandi n'urundi rwarukuru rwabyifujije bizobafasha kugira ngo bunguru bumenyi abasanzwe babufise abatabufise nabwo baronke ubundi bumenyi bushashe
no kuvuga yuko bazoba baronse ubundi mwuga mushasha bazoba bize uretse ko nkuko mwabivuze basanzwe bafise ubuhinga basanzwe bafise izo ngabirano z'ugukina basanzwe bafise izo ngabirano z'ugutwenza abantu ariko muravuga muti bazoba bariko bariga ubundi mwuga wuko kwandika wukumenya kwinjira cyane muri uwo mwuga w'ukina inkinamico ku rwego rukomeye kuko bazoba bigishijwe n'abantu babimaze imyaka
myinshi babimenyereye kandi banabyigisha ngerageje kubunganira nkongera nkunganira icyumviro cya Georgette turi kumwe minani nuko hari ujya mugore yitwa Marie Bunel mugabo uyu musore yitwa Regis Beninga yigisha n'umwigisha muri kaminuza yo mu Bufaransa izwi cyane yitwa La Sorbonne yigisha ibintu bijyanye n'imikino asanzwe ari n'umukinnyi kuko yarakinye mu court-métrage ngaha mu Bufaransa yaranonse n'agashimwe ku byerekeye abantu bakinye mu ma court-métrage yo kwerekeye abanyafurika ni aheruka kuronka gashimwe Burkina Faso abagadugu mu gashimwe ta festival ari byo byabandanije kumwongereza no kwita kukongereza cyo cyo mu Faransa notoriété yiwe ari ikindi nacu nuko n'umuntu abikunda cyane kandi abizi ivyo rero kubona ari umunyafrika yarakinye no yarakinye ama court-métrage imwe yitwa C'est ça la France niyo yaronse agashimwa kuko yari kwerekana abantu b'abanyafrika bashite mu Faransa ukuntu babayeho. Ubu rero yemeye kudufasha ko ari umunyafurika akongera akaba mu Faransa, akongera aronse ubwenegihugu bw'Igifaransa, azodufasha kuko twaramusiguriye neza, turamwereka abakinyi ba ninde, turagira ko n'abantu basanzwe bafise ubumenyi mugabo bakeneye kongereza ubumenyi kugira ngo bakine neza. Ikindi naco ni kubera abakinyi ba ninde bariko barakura, bariko baragera mu zabukuru, twiyumviriye yuko none ko ariko baragera mu zabukuru harakenewe ko habone kugwaruka ruzobasubirira, kandi kugwaruka rukabugwaruka rufise ubumenyi, rufise n'ubushobozi bwo gushobora kubandanya mu izo nkino.
Hanyuma nashaka kongera ko twari twiyumviriye kandi yuko gukora marene wi association yacu Madame Binere yatwunganiye atubwira ati mu Burundi hari abantu bakomeye cyane bazi ibintu bya teatre, bafise ubuhinga bukomeye cyane mu bintu bya sinema nka Nguwuzi cyane ni Gableons. Ati turashobora kuzorondera, hariho n'abandi ndakarero ntanze, ati turashobora kuzorondera abantu kugira bashobore kudufasha kwigisha abazoba bato, zoba ari abantu 15 tukazobigisha kiringo cindwi zitatu indwi zine, bagiye kwiga bakazoca berekana ibyo bakuyemo
makini nk'inamico. Akajambo kanyuma mwa mufise mubona mwushikiriza abakenyezi abapfasoni kugira ngo mubashikirize icyumviro mufise cerekeye kugumya imico, cerekeye akamaro ko kugumya imico mu gihugu cyabo, ko bari nk'akahe dutangura kuri wewe mufasoni Georgette Minani.
Twibaza yuko umurundi kazi niwe sari karatwumviriza yo manya yuko ahaciye bacabona ko ari umurundi kazi yogumana karanga kiwe. Hanyuma nkuko bajya bapfasoni bakina bakunda kuvyerekana umuntu naho turonka ibindi mico idutuma duhindura urukoba canke duhindura imishatsi canke duhindura inyambaro ko twogumana akaranga k'umurundi kazi urupfasoni ubwitonzi hamwe n'ubwenge mu ntambuko mu mvugo no mu ngiro.
Murakoze cyane nawe Rukinga Mubiri Landry, akajambo kanyuma ushikiriza abakiri bato cyane cyane bariko baratwumva mu kigoro muri kumuragira kugira ngo bagumye imico kama, babone akamaro k'imico kama kubara nk'akaye.
Iyo umuntu amaze gutembera akaja mu bihugu byo hanze, nihamenya neza agatahura icarico akaranga k'igihugu ciwe. Iyo umuntu rero yiraje akaraba akaranga kacu, n'ukuri umuntu arumva ahimbawe kubona afise akaranga k'ikirundi, kuba umurundi n'ukuri biraryoshe. Mugabo rero ikintu je nuvuga nuko ugwaruka, nanjye ndi mu gwaruka, nuko twokomeza kugumana iyo mico kama. Ni byiza kuronka imico ivuye hanze, ni byiza kumenya ibiba hirya no hino, ariko kugumana imico yacu yakavukira, imico yacu y'ikirundi, akaranga k'ikirundi. Ntimushobora kwibaza ukuntu binezera iyo rero umuntu abonye nk'uko umupfasoni Minani Georgette aje kubivuga, muravye ukuntu abarundi ndiko ndavuga ugwaruka rwa none turiko turatakaza imico kubera imbonesha kuri zaraje, kubera ibyo tubona hirya no hino. Ni byiza nabisubiyemo, ni byiza kumenya imico yo hanze, ariko ni byiza kandi kugumana imico yacu kuko bitugumana ico twita identite mu Gifaransa. Iyo dutaye identite yacu tuba turiko turatakaza ibintu bizotugora kugarukana, naco bituma rero twakomeza ico cyumviro kugira ngo dukomeze kugumana imico yacu.
Murakoze cyane. Mwayumvise ishirahamwe Fable rivuga riti gumya karanga, rivuga riti bapfasoni bakenyezi bakobwa gumya karanga, ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiguha icyubahiro, ni ikintu kizokugeza kure, nico baje gufasha mu gihugu cy'u Burundi babicishije mu nyigisho zizoca mu nkinamico. abariko baratwumva mwakoze guteramana natwe muri kino kiganiro yihijambo banywanye biradijwe rya America. Turashimiye abatumire bacu Mufasoni Georgette Minani nawe ucegera ciwe Landry Rukinga mubiri mwakoze cyane kuduha insiguro girishira hamwe nakamaro karyo n'uburyo mugiye gufasha igihugu cyanyu camavukiro nubwo muri mu mahanga mwakoze cyane
mwakoze
namwe.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.